turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nirinahazwe. Urwego rujeje iperereza mu Rwanda guhagaritse umunyagihugu yageranije igikorwa cya leta cyo kwimura abanyagihugu mu mazu yabo no gukora genocide.
Ubafungiye kuri station ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Uyu ni Murangira Thierry havugira urwego rujeje iperereza mu Rwanda RIB. Mu yagezeho hirya no ku isi, umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri azoshingurwa igenekerezo rya 19 uku kwezi. Ukraine yisubije bumwe mu burere bwayo Urusiya bwari bwarigaruriye aha muri Amerika, naho hari ko haba kwibuka ku nshuro ya 21 habagera ku 300 bahitanywe n'ibitero by'abihevyi. Idoni duyano makuru yose ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze gushikirangaje bwo kwivuna basi mu Bwongereza bwemeza ko Ukraine iri kwiratera intambwe iboneka mu kwisubiza uburere butandukanye Urusiya bwari bwarigaruriye. Ingabo za Ukraine zemeza ko zigaruriye igisagara cha Izium. Urusiya nabwo nyene buremeza ano makuru bukavuga ko bwavuye muri ico gisagara, ariko bushimangira ko bwahavuye ku bushake bwabwo. Abasesanguzi batangaza ko kwisubiza ico gisagara cha Izium ari intambwe ikomeye muri Ukraine kuko biganisha ku kwigarurira inzira y'indarayi Urusiya bwacishamwo ibikoresho n'ibifungurwa by'abasirikare bayo bamaze amezi arenga 6 ku rugamba muri Ukraine. Uburere ingwano yakazemwo ho burimwo akarere ka Donetsk, abasesanguzi bakaba bikeka ko Uburusiya bushobora kurungika izindi ngabo muri ako karere kari mu minwe ya Ukraine mu ntumbero yo gukazayo ibitero. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi hari kwibuka ku nshuro ya 21 abantu bagera ku 300 bahitanywe n'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwacenda mu 2021. Ibitero vyagabwe ku cicaro gikuru ca gisirikare Pentagon ni New York hamwe no muri Leta ya Pennsylvania. Abategetsi n'imiryango yaburiye ababo muri ivyo bitero vyagabwe n'indege z'abihevyi baza guhurira aho vyagabwe bibuke ababo. President wa Amerika Joe Biden ijambo ryiwe aza kurivugira ku cicaro gikuru ca gisirikare kuri Pentagon. Madame wiwe Jill Biden nawe aje muri Pennsylvania. Vice President wa Amerika Kamala Harris n'umugabo wiwe baza kuba bari i New York. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hazoshingurwa i Londres ku wa mbere w'indwi iza hazori genekerezo rya 19. No munsi ikiziga ciwe cavanywe mu ngoro ya Sandabiyemwo iri hagati mu gihugu muri Ecosse kijanwa mu iri ku murwa mukuru wa Ecosse cajanywe n'umuduga aho abatandukanye bagenda baramwunamira mu kiringo c'amasaha 6 rugendo rwa maze. Ejo ku wa mbere ikiziga ciwe kizojanwa mu katedrale nkuru ya Ecosse yitiriwe Umweranda Jules, hanyuma kizovanga aho muri katedrale kwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cerekeza i Londres aho azoshingurwa. Kuva muri Ecosse kugera i Londres azoherekezwa n'umukobwa wiwe Anna. Ivyaranze umwamikazi Elizabeth wa kabiri muraza kuvyumva mu mpera zano makuru. Aya makuru yose rabagezeho hirya no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri izi tatu hakaburungu radio yacu VOA kaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze urwego rujejwe amatohoza mu Rwanda RIB mu mpfunyapfunyo rwarayirutaye muri yompi. Umunyagihugu yitwa Shikama Jean de Dieu yagirije leta gukora genocide. Ibindi kwino nkuru ntambwezi wacu asumta kaboye.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB niwe watangaje aya makuru. Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwira Ijwi rya Amerika kuri uru rwego rwaraye rufashe bwana Shikama Jean de Dieu ukurikiranyweho ibyaha byo gupfobya genocide.
RIB yafashe kandi ifunga Shikama Jean de Dieu ukekwaho ibyaha bibiri aribyo gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gupfobya genocide. Shikama Jean de Dieu yafashwe nyuma y'uko akwirakwije amajwi ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikanaga agereranya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'igikorwa cyo kwimura abantu batuye mu midugudu ya Kangoro na Kibiraro byo mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Ubafungiye kuri station ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Hashize imyaka itanu humvikana ibibazo hagati y'abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe. Umujyi wa Kigali wakomeje gusaba abaturage kwimuka, uvuga ko aho batuye ari mu manegeka ndetse ko bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Shikama Jean Dodier na bagenzi be bagiye bumvikana kenshi bavuga ko batazimuka mu mitungo yabo badahawe ingurane ikwiye. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuri wa gatandatu nyuma y'amajwi yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho agereranya jenoside yakorewe abatutsi n'igikorwa cya leta cyo kubimura mu butaka bwabo.
Uzumva ubu butumwa ndi gutanga wese akazumva ababanye twarapfuye cyangwa turiho cyangwa tutakiriho, azamenye ko leta y'u Rwanda yateguye jenoside kuri Banyahe. Banyahe bayita manegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwa ibikorwa bikomeye. Twakorewe ivangura na leta y'u Rwanda, ariko si impamya ko ibi bintu ari ibintu biyobowe na perezida wa Repubulika kubera ko baramubeshya.
Nyuma y'iki gikorwa abayobozi banyuranye bazindukiye mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda basobanura iby'iki kibazo. Madamu Solange Muhirwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igenamigambi n'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi, yasobanuye ko kugeza ubu mu ngo zirenga 1400 zabaruwe mu bari batuye muri kariya kagari ka Nyarutarama, izigera kuri 600 zamaze kwimukira mu nzu zubatswe mu Busanza. Gusa hakomeje kumvikana abaturage bagaragaza ko batifuza kwimukira mu Busanza, ahubwo bakwiye guhabwa amafaranga bakajya aho bashaka,
bakajya kugwereza inzu y'icyumba kimwe na salo. Nkanjye n'urugero, mfite abana batatu, nkagira umukozi, nkagira n'abavandimwe banjye, buri wese arafite umwanya we yararimo mu rugo rwanjye.
Njyewe bakaba barambariye shambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu, batinyagambura bataryama uko bikwiriye. Ese umuvandimwe usuye yaryama gute? Ariko kugeza iyi saha nari mfite ahantu nisanzuye. Njyewe icyo nifuza kwimuka simbyanze, ariko bakanshyira mu byo njye nkeneye bakampa amafaranga.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igenamigambi n'imitunganyirize y'umujyi yumvikanishije ko bahisemo gutuza abaturage kugira ngo bace akajagari mu miturire y'umujyi.
Iyo wimuye umuntu warutse mu kajagari ukamuha amafaranga, uba ukemuye ikibazo cy'ako gace ako kanya, ntabwo uba ukemuye ikibazo cy'imiturire mibi cy'uwo muntu. Niyo mpamvu twatekereje tuti, ariko se ubundi uyu muntu twimuye muri ino miturire y'akajagari tukaba tugiye kumuha amafaranga arajya hehe? Ese aya mafaranga tumuhaye muri iyi Kigali yabasha kubona ahantu yakubaka cyangwa yagura inzu cyangwa yagura ikibanza, ariko ari ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe cyangwa ubuzima bw'umuryango we mu kaga? Turashaka ko bakomeza bagatura muri Kigali, ariko bagatura neza. Niyo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kuba twabubakira.
Iyi gahunda yongeye gushyirwamo ingufu mu gihe muri ibi bihe mu gihugu hatangiye kugwa imvura. Leta ikemeza ko igiye gukomeza gahunda yo kwimura aba baturage. Umuvugizi wa leta wungirije ari mukuru arinda kuri televiziyo imwe ikorera hano mu mujyi wa Kigali yabivuze kuri iki cyumweru.
Kigiye gukorwa n'igisanzwe gikorwa, bamaze imyaka baganira basobanura banabishyize mu bikorwa. Uyu munsi noneho hari amazu yuzuye arenga 600 ngira ngo ashobora kujyamo imiryango yose isigaye hariya, niba ntibeshye. Igihe kirageze rero yuko bishyirwa mu bikorwa, nta mucamanza wabihagaritse, imanza zizakomeza. Umucamanza nagira akavuga ati nasanze mwaribeshye, umujyi wa Kigali uzishyura niba byarabaye itegeko. Noneho umunsi abayobozi babifitiye ububasha baje kubimbura, yaba ari polisi, yaba yazanye n'umusirikare, yaba yazanye n'inkeragutabara, uwo yazanye wese, ni yanga amategeko ahana kwigomeka.
Iyi gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu itatu ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere, iyi midugudu iri mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali yatangiye mu mwaka w'2017, aho abaturage basabwaga kwimuka bakava mu mazu byavugwaga ko yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abayobozi banyuranye bakomeje kujya gusobanura abo baturage akamaro ko kwimuka bakavaho bitabanyahe, ariko kugeza ubu bisa nk'ibyananiranye kuko hakiri imiryango imwe n'imwe ikihatura. Bamwe babashije kwimuka bagiye kumara imyaka ibiri batujwe mu Busanza, ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Abandi barimo Shikama Jean Dodier wafashwe kuri uyu wa gatandatu bakomeje gutsemba ko batazava mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi urakenuye tukivuga iby'ubutungane umufasoni Florian Irangabiye yahora bi Kigali mu Rwanda haracapfungiye Bujumbura mu biro vy'iperereza akekwaho gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi no kuneka igihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko umufasoni Florian Irangabiye yashitse i Bujumbura mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze maze agafatwa n'igipolisi itariki 28 zuko kwezi nyene. Umwe mu bagize umujyango wiwe uba i Bujumbura yemeza ko umufasoni Florian Irangabiye yaciye ajanwa n'igipolisi gufungirwa mu biro bikuru by'iperereza aho akiri gushika n'ubu. Florian Irangabiye yaramaze imyaka 7 i Kigali mu Rwanda. Amakuru dufise twahawe na bamwe mu basanzwe bazi uwo mufasoni avuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zoba zimwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi hamwe no gukorera iperereza gikindi gihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye icyo yovuga kuri iryo fatwa ry'umurundikazi yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Nkurikiye ntiyashimye kutuvugisha. Umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wabwiye Ijwi rya Amerika ko ataragira ko agira icyo bavuze ku ifatwa rya Florian Irangabiye. Bagenzi babo mu muhari w'abakenyezi inamahoro Florian Irangabiye yarakunze gushikirizamo ibiganiro byo guharanira gateka kazi na muntu cyane cyane akabagore nabo nyene ntibarashima kugira icyo bavuze. Nka bose iyo mihari y'abakenyezi bemeza ko iyo dosiye itoroshe mu gihe wafatiwe i Bujumbura atabasezeye kandi batazi n'icamujanye. Bavuga ko bazogira icyo bashikirije bamaze gukora amatohoza yabo. Icyo bikoze basaba ko yorekugwa akaburana yidegembya nimba hari icyo yagirizwa. Bongera ko kwifungwa by'uwo mukenyezi yaramaze iminsi abi Kigali mu Rwanda ritera ubwoba n'abandi boba bashaka kwitaba akamo ko mukuru w'igihugu w'u Burundi adasiba guhamagara impunzi gutahuka. Uwo mufasoni Irangabiye arazwi cyane i Kigali mu Rwanda mu mihari y'abakenyezi abaharanira agateka kazi na muntu n'abandi. Arakunda kandi gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye y'Abarundi akorera mu buhungiro cyane cyane yitwa Igicaniro icisha ibiganiro ku mbuga ngurukanabumenyi. Umwe mu bo bagendana yabwiye Ijwi ry'Amerika ati n'umugore w'inshuwe yari menetse atajya umuntu wa kandi tumuzi nk'udatinya kudoma urutoki ku mabi akogwa na leta y'u Burundi mu bisata bitandukanye. Igihe yagenda i Bujumbura mu mpera z'ukwezi guheze hari bamwe mu bo bakorana yasezeye. Bamwe muri bo bemeza ko bamuhanuye kutaja i Bujumbura kubera amajambo yama yashikirije ndetse n'amafoto yama yifotozanije n'abo u Burundi bwita abansi b'igihugu. Bagize bati twese twaragize amakenga twumvise ko yagiye i Bujumbura. Twibajije ko yoba agiye ahandi kanatsinda mu kuja i Bujumbura yabanje guca mu kindi gihugu tutaramenya neza. Biratubabaje ariko biragoye no gutahura. Uko niko umwe mu bo bakorana yatubwiye. Harabavuze ko yoba yari yagiye i Bujumbura kurondera urupapuro rw'inzira passport ariko umwe mu bamwegereye yaduhaye umuco. Yagize ati Florian arafise passport y'u Burundi kuva kera y'imyaka 10 yaje ngaha mu Rwanda gushinga ugwiwe imbere yuko impunzi za mbere ziza mu mwaka w'2015 ntiyari impunzi kuko yahoraja muri ambasade kurondera visa yo kuba muri iki gihugu nk'umunyamahanga. Icyo bikoze byari bizwi n'abantu bake kuko ntiyashaka ko bimenyekana. Uko niko uwundi bagendana yabibwiye Ijwi rya Amerika we co kimena abagenzi we bakaba batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi. Ku rubuga rwa Twitter rwa Florian haboneka ko amafoto atatu atandukanye y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu mpunzi ziba mu Rwanda. Bamwe baguye gahundwe bumvise ko uwo bahora bagendana basangira ashikiriza ibiganiro nk'umwe muri bagenzi babo yafatiwe i Bujumbura. Umwe muri bo yagize ati biraduteye amakenga kuko twahora twibaza ko ari impunzi kandi ko atasubira mu gihugu byoroshe ariko nimba yabonye ko ari byo byiza kuri we ntaco tubihindura ko gusa ashobora kuba yarahenzwe canke yafashe ingingo gihutihuti. Imbere yuko afatwa agafungwa umwe mu bo mu muryango wa Florian Irangabiye yemeje ko uwo mufasoni w'abana babiri yaramaze iminsi atembera i Bujumbura ataco yinona haba mu manza zitandukanye mu bunywero n'ibirori bitandukanye ari kumwe n'abakunzi biwe. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Nene bivuze mu ntango yano makuru, umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri hazoshingurwa i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza mu ndwi iza igenekerezo rya 19. Uno munsi kizigaciwe cavanywe mu ngoro ya Sandabiyemwo iri hagati mu gihugu muri Ecosse, kijanwa mu yiri ku murwa mukuru wa Ecosse, cajanywe n'umuduga aho abatandukanye bagenda baramwunamira mu kiringo c'amasaha atandatu urugendo rwamaze. Ejo kuwa mbere kizigaciwe kizojanwa muri katedrale nkuru ya Ecosse yitiriwe Umweranda Jules, hanyuma kivanwe muri katedrale kwa kabiri kijanwa ku kibuga c'indege cererekeza i Londres aho azoshingurwa. Kuva muri Ecosse kugera i Londres aduherekezwa n'umukobwa wiwe Anna. Bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwanya kwigendera Elizabeth wa kabiri, twaza mugenzi wacu Nairobi muri Kenya, Elo Juli Kaneza.
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri n'umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiri uyu munsi bamenye, azwi nk'icitegererezo c'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icongereza. Yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi. Mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko, yatanze iganiro kumbonesha kure, yavuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze mugabane wa Buraya mu gihugu cya Afrika y'Epfo.
Ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure buzobitangira bunitangira inda yacu ingoma ihambaye twese dukomokako.
Uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirangoma Philip yavukiye mu gihugu c'Ubugiriki. Ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa samuvyara George wa gatandatu. Yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70, umwanya yagabishije ku kaga ko gutahakanuka ivyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho twivumbura rya none. Ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014. Ni ibintu bikatagezeho. Yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi. Umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'ivy'ubwami Richard Fitzwilliams.
As head of the Commonwealth, the Queen
Umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari byabazwa bya kera. Ni nka kahise kagoye kwiyemeza kuko kuyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni. Ku byerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango.
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu, ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi, akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Umwongereza rihitaga isi. Urupfu rw'umuganwakazi w'icyamamare Diana akabaye akaryo kuba murwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwira ico akoze. Aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi.
What I say to you now as your queen and as a grandmother.
Ibyo ndababwiye ubu n'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha. Icambere nshaka kubaha Diana ubwanje. Yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu.
Umubano w'umuzukuru wiwe mushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane. Igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinyi w'irelesi w'umunyamajakazi Michael, Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango uboneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi utwi n'isi nzima. Ariko hari bihe bibi biwurindiriye. Umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philip yakozwe ko amatohoza ku migendanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana. Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije by'amacakubiri yafatiye ku rukoba. Urupfu rw'umushyirango wa Philip umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho. Umwamikazi yifashije igandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe. Mu kwa cyenda yemeje umushyirango wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe, igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro. Umwamikazi Elizabeth ni igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutubura byo ku isi, ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'icyo gihugu, nk'umufatanyabikorwa mu izitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo. Agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya.
In our lives, Mr. President, we have seen the worst.
Mu buzima bwacu nyakubahwa Perezida, twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza, ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugume inyungu z'inyuma y'intambara y'isi.
Mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza, Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma. Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiriye by'abantu, imico n'ubutunzi. Mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu byumvira indiri, akazi kabo ko kwerekana igicapo cy'ubudahangarwa si yororo.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofe, ndakurahiye nijyanye mafashe Combo Taxi. Urabona ingano ugenda nk'ikinyongoro, nkano ushobora kunyaruka. Jewe nkano haye bidandazwa byononekara kandi ntegeza gutanga ibugo.
Me mama, Combo Taxi unajua kama inakuwa toujours ponctuel na inakuwa ya kwanza kufika mbele ya wakati. Ndani ya hii region zote najua kutembeza mbio mbio sana gisi nawezekana.
Ibyo uno munsi byakunaniye. Urajije ko nkano haye inyama zononekara. Yo bandanye ugenda gucyana n'ubona dushika nshika n'ibintu bimeze gute.
Lakini mama, tunafika ku frontier.
Shofe mwihore rwose. Niba uyu mugore yihutaga ku cyumuda tafasha indege, nayo kandi yiye kugitike. Uretse ku bugugu bw'abanyarusangi rwose ntabwo bari kugukundira. Uko kwanyu guhora guhimye wagira ngo nokwibinika.
Ariko nkawewe, nibi byinjiyemo gute? Birabi bikuraba bitakuraburabe hasi. Turumvikana? Inge na widumbamo nk'agasazi kidumba mu mata.
Sisi hapa tunafika ku frontier sasa. Mungu wangu, mbona matogari iko mingi hapa? Hapa kuna kuwa nini lakini? Mstari nakuwa mrefu.
Mtoka mgani iko nyishi?
Mbona habaendelee? Ale! Si muendelee, tunataenda na shebo.
Ya mingi nuchahija tubandanya shaa. Genda shufi.
Okay, muningoe hapa, niende niangalie nini napitikana pale ku frontiere. Mubakie moto gari mimi nakuya sasa hivi.
Ariko mana yanje wibya gutya ni byatsi ntibimubisinzira.
Aka karere ntikazopfa gateye imbere. Hariho abanyamuhumure n'abanyabugo arimo bakora ku mupaka.
Ehe
ndakurayi, aka kazi kagiye gukora abantu biwaci rusange. Abanyamuhumuro n'abantu babanebwe ntarabona ku isi ya muntu.
Ose koko ibyura komeje madam.
Bakora bikwe, barakwegura bakigo nyonzuru menga ni misiba. Utavuze abanyabugo bakeneye akantu ukora mu mufuko ukabahereza kugira abashobora kureka imodoka zirengana. Ndabira nk'ibi. Nk'ubu n'ucubona icyabiteye. Uyu murongo ngana gucya wibaza ko ari kubera iki. Oh, ndakurahi. Abakiriya banje nk'ubu nta numwe zusubira kunshorera.
Madam, umva nkubwire ngenzi neza ko ibi byose byatewe na bene wanyu b'abanyarusangi. Kubera ubugome bwanyu kandi.
twembe
abantu bagende bagasaka umuntu kumupaka asaka basaka babagameje gucereza abantu gusa
umwanya bamashaka guhisha nibike shofe wagarutse nizere kuza nyinshunziza
bimeze bite shofe
Ewan, kabisa hapa saini kwa naboga, mino nasa vile tutenda tafuta fasi ya kulala, juu kama tuangalie bia tutalala moto gari kabisa.
Oh, ya, yes, shofe, nupu kini numizu, mana ya, ulikura fitina shofe, he? Jena vango, uwe shofe.
Ewan, na mama, kabisa frontiere ilisha funga.
Ewe, mwichi. Bishop kabite se kandi saa gufunga mupaka itaragera kuko.
Ewa na bakili yangu inawezekana kama frontiere masaa kufunga tena ishapunguka kabisa.
Eh, mana we narindiho nse kuno mudamu ariko bunange ntambutse mupaka rwose kabakambayo.
Eh?
Umugore wanje sinamukira kuko rwose ntiyakomera ko twahuye n'iki kibazo.
Ntiwigirishe aya namakosa yanyu.
Amakosa ashuze gute.
Mwebwe mwabikoze.
Oya babaye bene wanyu babanyabusanyi ho.
Nimwebwe abanyamuhugu.
Oya mbona muko munachambana bure. Munachambania nini? Eh? Bila vyote mubiache kwewe kwewe Uyachi pale juu haiko makosa yako haiko makosa yake unasikie ni decision ya ba autorite ma localité zote juu kutafuta sécurité ya région
wechi haiko sicho chemezo chafatwe hii chafashwe gari nikuta tutegeza tubimenya
ewa na tami hakuna mwanyanye biniambia juu angeli biniambia na mimi ngebambi ningebapasha habari kabisa juu na mimi yote ni kwa siyabiwa hata kidogo
Mwumu wibadze yuko abu ba autorite hoho Bafashe nuo mganye Kugira ngubadze batu badze tukwebge Icho tuziyo mvira Hariko mbana ya anje Mwumu inyama zanje zose Mwumu zigira zisubire zip
Umva Ibe bintu rwose birakabije kandi birababaje ndibaze igihe bazajya babanza kumva ibitekerezo byacu mbere yuko badufatira ibyemezo
en tout cas le manque ya communication yabo inatuafecte shibe ngine jubangele tuambia mbele ibi vitu yote binge tufikie eh angala sako tunafika sasa
nukuri bakunye kwikebuka
wa natwe tukagira uruhare mu byemezo bidufatirwa
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akano ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose mitegurwa vyaryo kuri mikoma ikomeje Jean Diane ni nahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amaju yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu twifuriza kwandanya mu ruranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe ejo aho ukera mu gatondo
Tabara 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 bantu bawe Tabara Rengera 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 Banu bawe Rengera Imana Nyirimirema Pinginga Nataka Rengera, rengera, rengera.
twarakosheje twarahindutse twarahemutse tanga imbabazi tanga umugisha abaremejwe neza arabahemutse tanga agakiza